Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mwiriwe nshuti mwese, mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Umwe mu bavoka bunganira Paul Rusesabagina mu mategeko, umubirigi Maitre Vincent Lurki, aravuga ko aherutse mu Rwanda aho yamaze iminsi 6 ariko ntashobore kubonana n'uwo yunganira. Woni Maitre Vincent Lurki wunganira bwana Paul Rusesabagina aragira ati, ntabwo mbona icyo batinya umunyamategeko w'umubirigi aje kubonana n'uwo yunganira. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyz Bigirimana.
Urakoze Edi. Abapolisi muri Uganda jo kwa tatu barakoze umusako mu biro by'umugambwe National Unity Platform utavuga rumwe n'ubutegetsi w'umunye politike Bobby Wine. Wine avuga ko abapolisi bamutwaye impapuro z'umugambwe na za kamera kuco yise iterabwoba imbere y'amatora yo mu mwaka uza. Igipolisi cya Uganda kivuga ko cyari ko kirarondera abakoresha impunzu z'igisirikare mu buryo butemewe n'amategeko. Mu rwandiko cyashize ahabona, umuvugizi w'igipolisi Enanga Fred avuga ko igipolisi kiri ko kirarondera amashyirahamwe yose akora bitisunze amategeko, abacuruzi, abatanga ibicuruza hamwe n'abambara impunzu z'igisirikare batabyemerewe. Igipolisi ntacyo kiravuga ku byo cyagirizwa ko cyatwaye impapuro z'umugambwe zerekeye amatora muri ibyo bikorwa byacu. Umuganda sisangura ibya politiki Anna Mary Nafuka avuga ko gutera ibiro by'umugambwe bizotuma wamamara, hanyuma Perezida Yoweri Museveni akagira isanamu mbi. Abakandida barondera kwitoreza ubushingamateka muri Uganda bafise kuva kuri uyu wa kane ngo batangure gutanga amafaranga yose akenewe kurihwa kugira komisiyo y'amatora ibahe uburenganzira bwo kuzokwitoza. Ntibiramenyekana uko abakandida b'uwo mugambwe National Unity Platform bazotanga impapuro basabwa mu gihe igipolisi coba carazitwaye. Uganda ija mu matora mu ntango z'umwaka uza gutora abashingamateka bashasha na Perezida. Bobi Wine yitezwe ko azohiganwa na Perezida Museveni amaze imyaka 34 atwara Uganda. Abanyamerika babiri bari baragizwe imbohe muri Yemen bararekuwe ejo ku gatatu, mu gihe abashigikiye abarobeli b'abahuti barenga 200 nabo bahawe uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo. Presidency ya Amerika, White House, yatangaje irekugwa ry'abo banyamerika babiri Sandra Lori na Michael Jidada, ivuga ko ababiri bari baragizwe imbohe n'abarobeli b'abahuti bagenzura igice kinini cya Yemen hamwe n'umurwa mukuru Sana. Abo barobeli barungitse kandi ibisigarira by'umunyamerika gira gatatu Bilal Fatin, nk'uko Presidency ya Amerika yabivuze ariko ntiyasobanuye uburyo yafuyemo igihugu. Abategetsi mu mareta muri Leta z'Ubumwe za Amerika barahangayikishijwe n'ingene bazocungera umutekano mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu. Bavuga ko bariko barafata izindi ngingo zikomeye mu gihe biteze ko ku itariki 3/11 itariki y'amatora hamwe n'iminsi izokurikira hashobora kuzoba ibibazo by'umutekano. Irigabisha riva ku bategetsi ku rwego rwa Leta nkuru ya Amerika no ku bategetsi b'amareta hagati mu gihugu. Bamwe muri bo bavuga ko kujuragiza abanyamerika n'amakuru atangwa n'abanyamahanga bishobora kuzovyara ibibazo bitari bike ndetse bishike no kubikomeye. Igisata kijeje umutekano mu gihugu muri Leta ya New Jersey cyavuze mu kwezi kw'icyenda ko guteba kuzotangaza no guharura amajwi mu bizova mu matora bishobora kuzovyara imyerekano no gutera ibiro bijejwe amatora. ayandi maleta n'abategetsi bajejwe amatora cyane cyane inyamiramabiza FBI ntibariko babifata minenerwe. FBI muri uku kwezi yaraburijemo umugambi w'imirwi y'intagondwa yitwaje inkoho wo kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan mu Democrate Gretchen Whitmer. Abategetsi ba Michigan bavuga ko bariko barahanga amaso igihe cyo gutora no gutegekanya gufata ingingo mu minsi iri imbere. Ufaransa kuri wa gatatu ejo bwarifatanije n'ibindi bihugu bya Buraya mu gushyira ingufu mu kugenzura ikwirakwira rya COVID-19 mu kubuza abanyagihugu ku murwa mukuru Paris hamwe no mu bindi bisagara umunani gutembera mu ijoro. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yavuze ko akwiye ko uwo mugera ubuzwa gukwirakwira kandi kw'iyo ngingo izomara indwi zitandatu canke zirenga. Haruhande ya Paris ibindi bisagara bikomeye nka Lyon, Marseille na Toulouse abanyagihugu bazobuzwa gutembera ijoro, bisigura ko hafi abantu miliyoni 200 kuri 67 zigize igihugu bazofatwa niyo ngingo. Mu gihe ku isi hose uwo mugera umaze guhitana ubuzima bw'abarenga umuliyoni na hafi y'imiliyoni 40 bamaze kwandura, intara nka Buraya zabaye izambere mu gutuza uwo mugera zongeye kwinjira mu bibazo by'ingene zigenzura uwo mugera atakubangamira cyane igisata cy'ubutunzi.
Arakoze Aloyizi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Umwe mu bavoka bunganira bwana Paul Rusesabagina umubirigi Maitre Vincent Lurke aravuga ko aherutse mu Rwanda aho yamaze iminsi 6 ariko ntashobore kubonana n'uwo yunganira. Avugana n'ijwi rya Amerika, Maitre Lurke yavuze ko atazi impamvu yimwe uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika, Maitre Lurke yongeye ko asanga nta rubanza rukwiye kuba mu gihe uregwa adafite umwunganira. Inkuru irambuye turagezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Mu minsi 6 Maitre Vincent Lurke yamaze mu Rwanda avuga ko buri munsi yabaga ategereje ko yakwemererwa kubonana n'uwo yunganira Paul Rusesabagina ariko ntibishoboke. Ati ntabwo nzi uko byagenze, gusa ntabwo nigeze mbona uruhushya rutangwa n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka. Naratashye ariko nzasubirayo vuba njyanye n'abayobozi mu butabera mu Bubiligi kandi nzakora uko nshoboye mbone Rusesabagina. Maitre Lurquin akomeza avuga ko muri iyo minsi 6 yamaze mu Rwanda yashoboye gusoma dosiye ya Rusesabagina, akongeraho ko mu myaka 20 amaze aburana imanza mu rwego mpuzamahanga ko ari ubwa mbere yangiye kwinjira muri gereza ngo ahure n'uwuyunganira, ariko akizera ko ibintu bizageraho bigatungana. Ati ndizera ko bazashyira mu gaciro tugashobora kubona Bwana Rusesabagina, kubera ko bitabaye ibyo urubanza ntiruzaba kubera ko ntawaburana adafite umwunganira. Mu rwego rwo gushaka ibimenyetso by'urubanza, Leta y'u Rwanda yifuje kuzohereza umugenzacyaha mu Bubiligi, ibyo bita mu Gifaransa Commission Rogatoire, kimwe n'uko Ububiligi bwifuza kugira ubwohereza mu Rwanda. Maitre Lurquin akibaza uko bizashoboka ku ruhande rw'u Rwanda. Ati ntabwo mbona neza ukuntu mu Bubiligi bakwemera ko abagenzacyaha baza kandi bo baranze ko bavuka bajya mu Rwanda kureba uwubunganira w'umubiligi. Ijwi rya Amerika yakomeje kubaza Maitre Lurquin uwamwangiye kubonana n'uwuyunganira Paul Rusesabagina, asubiza muri aya magambo. umukuru w'urwego rw'ababuranira abandi mu Rwanda niwe ugomba gushyira umukono ku rushya rwo kwinjira muri gereza. Ntabwo rero yigeze abikora ku mpamvu ntigeze nsobanukirwa. Maître Durkin yarangije avuga ko azasubira mu Rwanda inshuro zose zizaba ngombwa kugeza ashoboye kubona uwunganira. Akavuga kandi ko bitabaye ibyo nta rubanza rwaba uregwa atabonye umwunganira yihitiyemo. Paul Rusesabagina afite amwunganira babiri bamuherekeza mu rukiko, abandi bakomoka muri Amerika, Australia, Canada n'Uburayi batoranijwe n'umuryango we ntibaremererwa kumubona. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abakuriye urugaga rw'abavoka mu Rwanda kubivugwa na Maître Durkin, ariko twarinze tujya muri studio ntacyo baradusubiza.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda, leta yashyizeho itegeko ryemera ko urumogi ruzajya ruhingwa ariko ruzajya rwoherezwa mu mahanga rwinjize amadovize mu isanduku y'igihugu. Uzaruhinga cyangwa uzarukoresha bitemewe n'amategeko azabihanirwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere w'iki cyumweru yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa, itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi. Iki cyemezo cyakuruye impaka nyinshi hirya no hino mu gihugu mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari abemeza ko kwemera guhinga urumogi mu Rwanda bizatanga icyuho kubagega barugura rubahenze bakabasha kurubonera hafi.
Ukurikije amakuru duhabwa n'abantu tuhura nabo hano hanze, bavuga ko rwazamutse cyane ku buryo buhanitse mu biciro, cyane cyane za Biryogo na Nyamirambo. Hari abantu rwose babicuruzaga ari nk'umwuga muri za 1992 utubure tubiri ngo niko batwita twaguraga igice cya 5, nyuma biza kujya kuri 5 ari kamwe, biza kuzamuka muri za 2 na kangahe bijya ku 100, biza gusimbuka muri za 2005 na 6 na 7 na 7 kakagura 300 300 za kujya 500. Ubu ngubu iyo wabajije aba tuganira nabo tutese ya mari yanyu yaracyaba bati kamwe kagira kuri 3 ndetse iyo twabuze kamwe bagatangira 5. Urumva niba abaturage bavuga ngo ni mari yabuze, nubwo leta izashyiraho inze ingamba zikomeye zo kugira ngo ruhingwe nabemewe kandi rucungwe, ntihazabura urusohoka ngo rujye muri abo barubuze ngo bari uko bakugenza ku icyo byanditse.
Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezibyayo atangaza ko nubwo leta y'u Rwanda yemeye ko urumogi rwahingwa mu gihugu, mu mategeko y'u Rwanda urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge ndetse abarufatanywe baba barukoresha cyangwa bararuhinze batabyemerewe babihanirwa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezibyayo yabwiye Ijwi rya Amerika ko gukoresha urumogi bizakomeza guhanwa.
Ibintu ni bibiri: kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga, icya kabiri kuba kunywa urumogi ari icyaha. Icyaha nyine ni ukuvuga ngo ntabwo politike ya guverinoma yafashe ntagari ukuvuga yuko kunywa urumogi atari icyaha. Kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kizagumya gukurikiranwa gihanwe n'amategeko. Guhinga cannabis kugira ngo bayohereze nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga, hari amabwiriza nk'uko nabibabwiye na RDB yahise ishyira hanze kugira ngo akurikizwe.
Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yasobanuye ko urumogi rusanzwe rwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa ku ndwara zinyuranye, u Rwanda rukaba rwifuza kugira uruhare mu kugeza iki gihingwa ku isoko mpuzamahanga.
Nibimera byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kurwanya cyangwa se mu kuvura abarwayi bafite uburibwe bukabije, imiti yifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ku buryo bakenera ko iyo miti idasanzwe nabo bayibona. Twari dusanzwe rero twitumiza hanze, ariko turashaka natwe kugira uruhare mu gutanga ibyangombwa kugira ngo ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bikora imiti nk'iyo ngiyo tubiha ibyo bakeneye kugira ngo bakore iyo miti kandi tuninjize amafaranga.
Amabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB agaragaza ko hazagenwa amabwiriza akomeye haba mu buryo bw'amategeko n'umutekano w'aho ibyo bimera bizajya bihingwa. RDB igaragaza kandi ko ubu buhinzi buzakorwa n'abantu babiherewe uburenganzira. Nta mazina y'abantu baba baratangiye kugaragaza nk'abifuza kwinjira muri ubwo buhinzi yagaragajwe, gusa icyo RDB imaze gusobanura ni inyungu z'amafaranga igihugu gishobora kuzakura muri iki gihingwa. Kugezwaho ubuhinzi buzakorerwa ntiharatangazwa, gusa RDB isobanura ko buzakorerwa ahantu hihariye harinzwe ku buryo bukomeye ku buryo bitazashoboka ko urumogi rugera mu baturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'Abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abakobwa batwara inda zitifujwe, abahungu nabo bakishora mu biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi. Abahagarariye impunzi z'Abarundi muri utwo turere hamwe n'amashyirahamwe yita ku burezi bw'abana bavuga ko icyo kibazo kibahangayikishije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Pierre Claver, niyo nkuru.
Gutwara inda utavuga ngo ufise uzo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye.
Uwo mwigeme ni umwe mu rwaruka rw'Abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. We co kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye.
Icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ku mwana we ni gute, genda baho gute. Bigeho cyane cyane. Je ndifashe telefone umuhungu udashaka amahera ibiki. Ntuzo yampa rimwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho. Oya, ugomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo. Kandi yo ndana handi ufise ijana.
Asanga kene ikintu nka kiriya ntiyakibonye, ashaka kubaho nka runaka ntibyashobotse, agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu, agatwaye zonda zitemewe, ibibazo byo kunywa urumogi, abajene banywa ibiyayura mutwe ngaha, ibiyoga ni benshi cyane, ni benshi kandi biratwononera ubuzima.
Kugira ngo twari dutifujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu.
Bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora, bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishuri casongereye isibe mu kongereza igitigiri c'abakobwa batwaye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibyeyura mutwe.
Ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura occupation kwiga twicaye muhira, kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibibi negative gusa.
Nimba uri impunzi menya ko ubwa mbere ufise ibibazo niho uja gushyira ngo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane.
Ukuntu mbona twabigwanya nibaza yuko ahanini kubera abajene baja muri izi bintu by'ubuhumbu kubera baba ari inokipe hama baba bafise ibibazo byinshi bagashaka bagomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge, abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kwera tari ukipe badakora cyangwa bakabatera mada. Icyo mbona rero cyokogwa n'ukugira ngo ni kubukipa bakaba ama activite menshi abajene bakora bagakreya ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwa na dukaya dufise. Ntituje gushaka byinshi oya, ntituje gushaka byinshi tuzokwiyandarika.
Umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahantu urwo rwaruka rw'Abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima,
bakagerageza kwiyakira uko bari kose. Abavyeyi natwe twobaba hafi ntitubarye umutima, abana babigemye tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo wirinde gutwara inda batifuje. N'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye.
Komite serukire impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo. Etienne Nibaruta atwara impunzi z'Abarundi imuhanga atewe amakenga n'ibitegire vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'Abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayuramutwe.
Jewe kenshi birakunda gushika basanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe njya kubaza kandi bana bazira kunywa ibiyara mutwe basanga kugenda kugira tugiye ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo gihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo abana baje mu buhumbu butandukanye arahungu bagenda gufata ibiyara mutwe bakobwa bagenda n'abandi ingaruka mbi basanga abana batwaye inda batifuza
ishami ryigenga gitwa FMV Forum pour la mémoire vigilante rikorera cyane cyane mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kurwanya amabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverier icegeye acutwa iryo shyirahamwe yabibwijwe ijya Amerika
n'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kubafise ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hijya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusabye kandi naho turagerageza
Intara y'amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi mu kwishyira hamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyerekana abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanye bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 15,530 Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 4,040 19,770 17,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 isi zizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa. Uwo munsi ugeze abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta Mutendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa izo munzi ziratakambira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kubitaho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovini yaganiriye na bamwe mu bahungiye mu nkambi ya Nduta
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyane niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha kwezi kumwe ameza abiri aho biraheze bashaka bagarukana nyabushaza nibyo biharage iyo biduhinduriye hari igihe usanga dahiye ugasanga nimbaranga ntibishye
rero wa munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovuga no mbere dufise makuba kubera ari kuraraba injya ntaze dufise n'iyi gihe nyene mu munsi mukuru ushikiye injya zaramaze guhera badinjya zikenye n'ukuvuga yuko badinjya zindwi zibiri ngo tuzije uko zininusi abana bagumara bo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracaca umugabo nawe ntari gusohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga zima yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise
ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kiramuntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama majana tatu na mirongo ibiri nukuvuga unja zaragabanutse kose kandi binasubiye turonka indya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufate nko muri Tanzania twebwe duhabwa indya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba indya zikeya twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubarize natwe turonke indya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'indya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje indya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntabyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu akacabura icafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo cya ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza indya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira hamwe mbura icepfo cya ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryarabuze mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gutye aho n'abadahwa amaraso kubera ubwo bugari babariye ugaca bwonona umukishita wawe dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazitamene ngo ni magadesi none magadesi hari imbuto yitwa magadesi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse bigomba bivuga kuko nyine ntibishya mu bintu bisanzwe kweri niko turashima cyane ko umunsi mukuru ubayeho ariko mwebwe kujyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibihigo cyose bizaduteriza ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane rwose kuko mu gihugu twarafungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanyuko utwushaka uwo munsi nitwo wajya ariko ino n'ubugari kwenda mbere nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati ingino mu ushatsi no mu nkambi ntuvuga ati reka nkuranyiki kuko nta buryo kereke nico cyo gufungura nabi ubu indya zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshe sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanizo zinica
ntikizuko kufungurwa zo twafungura mu Burundi isano ntaririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo vitameranje no kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwatari nk'ibyo bitango ni magedetsi hanyuma tudagara amavuta yabo yabayeho n'umuceri ubwo si nuvuga mvuga mu by'amanyama ko jewe n'umuntu w'umurimyi ariko turavye ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura
radio ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda shuti zacu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho kimwe mu bintu byaranze tariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 mu mateka habayeho turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1987 ubutegetsi bwariho muri Burkina Faso bwarahiritswe ku ngufu hapfa abantu benshi barimo president capitaine Thomas Sankara yiciwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu apfana n'abandi 12 yahise asimburwa na Blaise ze Compaoré wavuze ko kudeta yakozwe kubera ko Burkina Faso yari fitanye umubano mubi n'ibihugu bahana imbibi birimo Côte d'Ivoire n'u Bufaransa bwari bwarabakolonije Compaoré yavuze ko Thomas Sankara yishwe bitagambiriwe ariko ibya bivugaga nta perereza nyaryo ryakozwe umubiri we washinyaguriwe washyinguwe mu mvi itarahishe ishyirwaho izina mu gihe umugore we Mariam Sankara n'abana be babiri bahungaga igihugu mu mwaka wa 2019 habaye isuzuma ku mubiri wa Thomas Sankara uhishura ko yarashwe amasasa arenga 12 nk'uko byari byaravuzwe n'ubunganira umugore we mu mategeko ibi bikaba binerekana ko urupfu rwe rwari rwagambiriwe agifata ubutegetsi Blaise Compaoré yafatanije n'abandi basirikare bakuru babiri kuyobora igihugu ari nyabutatu abo ni Major Jean-Baptiste Bukari Ngani na Capitaine Rizongo nyuma y'imyaka ibiri gusa Compaoré yabataye muri yo mbi abariga ko bashatse guhira ku butegetsi bwe bagezwe imbere y'umucamanza ku buryo bwihuse baricwa Blaise Compaoré yakomeje kuyobora igihugu kugeza muri 2014 yirukanwe n'abaturage
Shuti mwari mudu tezamatkwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.